VOA. Hii ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 9 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Bayukurikirane ko umukuru mugambwe ntafatwa nk'umumenja afite icyo yagirizwa, baramuhamagara bakamubwira dosiye, apfungwa agapfungwa hanyuma akaburana hakurikijwe amategeko.
Uyo ni Charles Nditije, umukuru mugambwe w'iprona utemewe n'ubushikiranganje bujejwe intore hagati, avuga ku ihagarikwa ry'umukuru w'umugambwe na Debu. Iyi nkuru ca kimwe n'ayandi makuru yerekeye Burundi arimwo ihugurwa ry'amenyesha makuru ryarimaze iminsi itatu ribera i Bujumbura, turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Umukuru mugambwe na Debu Igo haramateko uyu munsi kwa tatu yahagaritswe n'abapolisi. Umuryango wiwe uvuga kutazi iyo apfungiwe gushika ubu. Uyu muryango wibaza ko haramateko yanyurujwe, ukongera ugasaba ipolisi kumufungira mu kibanza kizwi. Charles Nditije hari mu runani amizero y'abarundi n'uyu mugambwe urimwo, avuga ko bitumvikana kubona umuntu afise aho abarizwa atwarwa atamutahe wo kumuhagarika werekanywe. Nditije asaba ko yofungirwa mu kibanza kizwi, ivyo yagirizwa navyo akabibazwa ari mu kibanza kizwi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Huko hari amategeko yafashwe nk'igihe cy'isaha 12 hafi z'agatondo nk'uko vyemezwa n'umukenyezi wiwe hamwe n'ababanyi biwe. Yafatiwe muri kati ya Mutakura, zone cy'ibitoke, komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Umukenyezi w'umukuru w'umugambwe na Debu yemeza ko bahagaritse umugabo wiwe bari bambaye umwambaro w'igipolisi.
Bara abantu bambaye zikya tenzi polisi zirabura baje n'imodokari bafise nkoho na roketi yarimo. Mare rwa cha baramusaba karanga muntu arayibaha ayibahayero baceba bayisoma hama baca baramutwara bamutwaye na agenda n'amaguru n'imodoka ari imbere hama bamureka imodoka ngo geze kaburimbi.
Uwo mukenyezi amenyesha ko agateka kumunega wiwe katubahirijwe na gato kubera ibituma asigura hano.
Yari yambaye ikabutura n'isengere niho yari akivyuka, nta n'igipapuro bari bafise. Birumvikana ko bamutwaye bamunyuruje ko nta kintu kerekana, nta manda dare bari bafise bimutora. Namonde ko izo nyacitoke namubuze nenda namushire n'impuzo kugira yambare ziza bamfasha bakandonderera hakiri kare atacaraba, kuko hari abantu benshi bagenda mu ngo bw'igihama ntibakabatora ari bizika canke ntibana batore. Numvume ngarero inzego z'umutekano zomfasha kugira tumubone hakiri kare, cyane cyane ko bamufashe bamenyekanye babambaye impuzu z'igipolisi, na cyane cyane ko yari afise umugambwe arongoye. Numvume nga agateka kiwe bari kukubahiriza bakamureka no kwambara kambara hama bakamushira ahantu umuntu ashobora kumuronga, hama ibyo bamwagiriza bakabivuga akaja mu butungane umuntu ubwo umuntu yabonye hari.
Mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015 abatavuga rumwe n'ubutegetsi bisokoyemwo umugambwe na Debu wari waroye hamwe n'iyindi migambwe yarigize urunani amizero y'Abarundi. Charles Nditije, umukuru w'umugambwe iprona utemewe na leta akabari mu bashinzwe urwo runani, avuga kwihagarikwa ryahugohora amategeko ryahonyanza amategeko. Asaba abajejwe agateka kazi na muntu gukurikiranira hafi dosiye yiwe.
Ubutegetsi bwa nkuru nziza bwaracitse bunyamaswa, burafata abantu ataco bagirizwa bukabatwara igikubikubi. Nditwumva ingena umuntu w'umushinga ntahe afise akora afise atonda ataco yagirizwa batamurindira bakamusanga kukazi bakamubwira bati wewe twagirize kiniki agasezera ku kazi agasezera n'umuryango bakamenya icakurikiranirwa ko gufata umuntu mu gaturuturu bakamujana yambaye ubusa atariyugwa no kwiye gumengo n'umuntu yamaze kwagirizwa yagirizwa yuko yica umuntu cyangwa inzigi cyaha cyagahomera bunwa. Abari ngaha baravye agateka kazi na muntu abinyesha makuru n'abandi bari mu buserukizi bw'ihugu bya ngaha mu Burundi. Bayukurikirane ko umukuru mugambwe ntafatwa nk'umumenja afise icyo yagirizwa, baramuhamagara bakamubwira dosiye, apfungwa agapfungwa hanyuma akaburana hakurikijwe amategeko.
Kuri uyu wa kabiri abahinga babo nibigenga mu by'agateka kazi na muntu bavuze ko inyuma y'iminsi 8 bari bamaze mu Burundi batovuga ko ibintu biyangara, ariko bongeye ko Burundi bugeze mu mayira abiri. Aha, Nditije amenyesha ko bahihendera rwose.
kosa huga makungu bamwe baza kurabye gataka kazina muntu za nteko twasaba yuko tuzaza gukingira abarundi zikaze kuko kumunsi kumunsi batwara abantu urumba bagezere ku bakuru b'imigambwe banywanye bacu ndi bakivugwa ugwaruka guyamije kingo cha gatatu cyangwa urunziza bararumaze kumunsi kumunsi batwara abantu hanyuma twumvise rabavuga ngo ari agahengwe nibaza ko bihenda cyane agahengwe kumbure babona nuko ubu ntibagifata abantu ngo bice kivunga batwara kamwe kamuga ni ahera meza tatane batoza hari bihumbi byamaze gupfa byaho nyabwoko kuyamiriza rikene kubi kivunga niho nyabwoko rya minyaminya mugabo abantu bazohora gutyo nye bahone kubera ubwo bwicanyi bwa nkuru nziza butareko urahagarara
twagerageje kurondera igipolisi kugira ngo twumve ico kivuga kuyifatwa ry'umukuru wa Nadebu ariko turagikena twabwiwe kumuvugizi w'igipolisi n'icegera ciwe bose bari mu nama zitandukanye z'akazi ubwo hari amategeko akora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu akaba ari umwe mu bahanuzi muri ubwo bushikiranganje kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatanguye indyane mu Burundi nta mukuru umugambwe yari bwahagarikwe ngo atabwe muri yombi ariko umwe yarishwe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 n'abantu bitwaje ibigwanisho uwo nawe ni Zed Feruz yatwara umugambwe ipedezi gamibanga abandi bakuru b'imigambwe batari bake bahunze igihugu bamwe muri bo leta yasohoye imitahe yo kubahagarika ibagiriza ko bakorana n'abashatse guhirika ubutegetsi urunani rw'amashyirahamwe ahandi agateka kazina muntu ku isi Federation Internationale des Droits de l'Homme mu Gifaransa ruherutse gusohora icegeranyo mu kwezi kwa mbere w'umwaka ruvuga ko abantu bagera ku 400 ari bamaze gufatwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze.
Urakoze Evariste, amenyesha makuru w'abarundi bashika kuri 30 uyu munsi ku wa gatatu barangije ihugurwa bari bamazemo iminsi 3 mu gisagara ca Bujumbura. Igihugurwa rijanye n'ingene ukora inkuru kubijanye no kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi hamwe no kunywanisha abarundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Ishirahamwe MPC Girubuntu niryo ryatunganije igihugurwa kubamenyesha makuru bagera kuri 30 b'abarundi bakorera mu maradio n'ibinyamakuru bitandukanye. Umwe mu ndongozi z'iryo shirahamwe ryatunganije igihugurwa yabwijwe ijya Amerika ko ari ngombwa ko abamenyesha makuru bazoherekeza wa mu Guseveru je rwo gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi baroswe inyigisho. Desire Ndagijimana icegera c'umukuru wa MPC Girubuntu asigura ko abamenyesha makuru badaherekeje mu Guseveru ku kivi abarundi batomenya icuri kurakora
muri uyu mugambi wo kuvuga ukuri abamenyesha makuru batagiye imbere uko kuri ntikuzoboneka mutigute muvyo mu Guseveru ujeje kurondera uko kuri aho kuri nuko kumeze mu nshingano ufise mu gice ca mbere harimwo kubanza guhimiriza abanyagihugu kugira bamenye uwo mugwi ivyo uzokora ingene uzobikora abo uzobicishako abo bazofashanya ico gikorwa ntibogishobora atari hamwe abamamenyesha makuru bo bafasha.
Ikindi catunye abamenyesha makuru batumwa ko muri iryo hugurwa kwari kugira bamenye amategeko azobagenga ibikorwa vy'umugusevere bamenye n'ingendo bazofata nk'uko umushinga ntandagije imana umwishirahamwe rihurikiye ngo bashitse ku icumu mabi yabaye mu Burundi amepesi abisigura
ko bashimye kushira imbere abanyamakuru kuko muri ico gikorwa barashobora gutuma ico gikorwa gigwa mu mazi canke bagatuma gitera imbere cyane gikorwa neza. Ni muri iyo ntumbero rero twahamagaye abamenyesha makuru ndetse tubahamagarira n'abahinga bo mu bindi bihugu aho byakozwe. Twari kumwe n'abo baje bava muri Afrika y'Epfo ikaba ari igihugu kimwe mu bihugu byagiye biragira mwene iyo migwi bavuga ku isi ubu ko byagenze neza.
Abamenyesha makuru bitavye igihugurwa bashima ko bahungukiye byinshi mu mwuga ariko bakavuga ko gukurikiranira hafi ibikorwa by'umugwi ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi bitoroshe. Marie Ange Zeyimana n'umwe muri aba bamenyesha makuru.
Ni ibintu bitandukanye bishobora gutuma umumenyesha makuru muri kino gihatisanzura kubera urabona ubu abantu benshi baratinya kuvuga. Ubwa mbere hari bihe by'umutekano muke ntibumva bisanzuye kuko baravuga bati niyo twavuga duca tujaye inyuma kuko byagiye biboneka mu vyigwa twagiye turonka yuko igihe ca mbere bagenda kubaza abanyagihugu kubijanye n'ubwo butungane bw'inyuma y'intambara nyene ariko byagiye bigaragara ko hariho abantu mu nyuma basigara baratega ubwoba kubera bagize ico bashikiriza kuri naka n'abafise ikintu ajejwe ico gihe hoho babikora hasano hariho umutekano. Iki gihe rero umutekano wasubiye inyuma murumva yuko ibintu bitegeza kuba bitoroshye na gatoya.
Ubu turiye nk'umumenyesha makuru kugira ngo ushire mu ngiro ivyo ukuye muri no hugurwa nuko ibihe byo banza bikaba byiza.
Nuko ibihe byo banza bikaba byiza abanyagihugu bakaja mu bihe by'amahoro bakiyumvira amahoro hanyuma umuntu agaheza agakora ku vyabaye byakomerekeje abantu ariko batari ko barakomereka kandi.
Sabamenyesha makuru gusa bafise makenga na bamwe mu batanze ivyigwa masanga ibihu Burundi burimwo bidashobora kuborohereza igikorwa cyo kumenya ukuri ku vyabaye muri Kahise. Frere Emmanuel Ntakarutimana yahuza arongoye mu rwego rw'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu ari mu batanze ivyigwa nawe nyene avuga ko bitoroshe kumenya ukuri kuko icyuka atari ciza mu gihugu
nk'igihe hatari umutekano ukwiye igihe ibigwanisho bicirirwa birisasira inkumbi kugubwira abantu ngo nimuze muvukuri no kurekuriranira bazoheza bakingirwe gute. Novuga rero yuko ikibazo cy'umutekano kiri mu bibazo bikuru bikuru umuntu akwiye kurabukundi yo kwicarira ubu kugira ngo imitima isubire mu nda.
Ikindi yahoze arongoye mu rwego rw'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu ashikiriza ni ingene hari byinshi byategerezwa gushirwa mu ngiro imbere yuko mu rwego severe utangura ibikorwa byawo igihugu rwa kubamenyesha makuru ribaye inyuma yaho ku munsi wa gatanu w'indwiheze ariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguza isemo ya kabiri y'ibikorwa by'umurwi ujeje gutohoza ukuri kuvyabaye mu Burundi no kunywanisha ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Abakenyezi baracari inyuma mu bijanye n'iterambere rifatiye ku butunzi. Iyo ntambamyi nkuru ku mukenyezi kugira iveho nuko abakenyezi bushirwa mu nzego zifata ingingo bakaronswa inyigisho. Ivyo ni bimwe mu by'abakenyezi bavuye mu bihugu bitandukanye bashikirije mu nama yabahurije Kigali ku munsi wahariwe abakenyezi ku isi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Tabita Mukamson.
Nyiraburindwi Esther umurimyi w'umunyarwandakazi ava mu karere ka Kayonza avuga ko intambamye nyamukuru bafise ari ukutaronka inyigisho.
Kanje nubwo nabashe kuvugura urutoki nkagira aho mba nigejeje gakeya wenda bitaragera kwijana cyangwa nko kuri 99% kwijana, ariko ni ibintu biva nko mu bitekerezo ngenda numvira kuri leta y'ubumwe nzima. Nkuko mbona ko abagore wenda baba dushyigikiye nta mahugurwa namwe duhabwa, gusa kuba nageze amahirwe yo kuza ahangaha kaba batwijeje yuko icyambere bagiye kujya duhugura bakaduhugura mu buryo ki tugomba kugana ibigo by'imari. Si ukuvuga yuko tutaba mu bigo by'imari nko mu masako tubamo, ariko nta mpugurwa tuba tubifitiye.
Iyo babonye ubumenyi canke bakaronka ubushobozi bwo gukora igikorwa kijanye n'iterambere rifatiye ku butunzi baca bagira ikibazo co kuronka amasoko.
Ikindi cya kabiri nuko nubwo ndi umuhinzi ariko tutabasha kubona isoko. Amahirwe rero numva ko ntuye hano nuko batubwiye ko bagiye kudufasha yuko ibyo umuntu yakora byose bazajya badufasha kubona isoko. Ikindi cyabashe nko kunshimisha ni nkuko tuba twicaye turi bihugu bya ari bihugu byateraniye naha ngaha mu Rwanda nk'umugore w'umucyaro nanjye nkibonamo nkabona ko no mu bindi bihugu bashyigikiye umugore. Urabona ko twize nko kuri ibintu byizungura byerekeye nko kumubana w'abakobwa ko nta jambo bahabwaga, ibyo nabyo ni intambwe ikomeye cyane.
Irambo na Ariel umurundikazi yavuye mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi bikorera utwabo yungutse byinshi muri inama.
Iyi nama rero ikaba yahuje abakenyezi bavuye mu bihugu mihingo myinshi muri Afrika kabara akajyo ko gusubira kuraba uruhara rw'umukenyezi mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Yego, kaba twabonye uruhara rw'umukenyezi mu vyerekeye ikibanza ashobora kuronka turetse ibanza afise no kuraba uruhara afise bijanye n'ibisata bifata ingingo. Twabonye ko hariho abakenyezi bake mu bakenyezi bafise amashira hamwe kaba ari ntambamye ko dukeneye ku mukenyezi atera imbere bisaba yuko abakenyezi baja mu bibanza bifata ingingo.
Ariel yizeye ko umurundikazi nawe nyene ashobora gutera imbere naho igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi kirimo ingorane.
Ku barundikazi navuga ko batocirwa n'intege n'ibihe bahitiyemo, ubuzima burabandanya, umuntu arafungura, umuntu akenera kwiteza imbere, umwana ariga. Ni ukuvuga ko nubaha ko bogerageza kurengera ibihe barimo bakamenya yuko bategerezwa kwitanga uko bashoboye kugira ngo nk'uko ari nkingi y'umuryango babe inkingi y'igihugu.
Monique Nsanzabaganwa umunyarwandakazi nicegera curongoye ibanki nkuru y'igihugu mu Rwanda atubwira akamaro k'inama mpuzamakungu y'abakenyezi yabereye mu Rwanda.
Inama igamije cyambere guha abagore bo mu Rwanda umwanya wo guhura bakaganira ibibubaka bibateza imbere, cyane cyane bibanda ku bijyanye n'ubukungu ndetse na serivisi z'imari ndetse no n'ubucuruzi entrepreneurship. Ikaba rero iri mu rwego rw'inama nk'izi zijya ziba hirya no hino mu bihugu, ziteguwe ku bufatanye n'umuryango witwa WIN, Women Information Network. Bakaba barifuje kuza mu Rwanda nk'igihugu cya kabiri bakoreyemo inama nk'iyi.
muri Afrika
kuronka amasoko n'ubumenyi birashoboka mu gihe abakenyezi bagizuru nani go gukorera hamwe
imbogamizi turatekereza yuko zizihuta mu gukemuka kuko uko abantu bakomeza kubivuga abantu bakomeza kumenya ubundi abandi bagenda babigeraho babikora bati tukagira inama nk'iyi tukazana nk'ibanki ikomeye cyane yo mu gihugu runaka hari banki zateye imbere mu guteza imbere mu kugeza serivisi z'imari ku bagore ndetse badafite amikoro aciriritse baba ndiwo mu byaro na hehe ukabazana nko mu nama nk'iyi bakaganiriza ibigo by'imari byacu icyo gihe mu kugenda abantu bahura bagira akantu bunguka kandi icyo ubona hari ubushake ariko dukeneye twese kumenya uburyo twabikora kugira ngo tugere kuri ibyo bintu twese twifuza
Monique Nsanzabaganwa avuga ko amasoko abagore bakeneye ari amasoko yihariye ku bagore gusa
by'umwihariko mu bijyanye n'imari ibibazo bikunze kuboneka nuko ubona abagore bakeneye serivisi z'imari mu buryo bwihariye bujyanye nabo niko nabivuga akenshi rero ugasanga ibibazo bagira ibibazo bijyanye n'amakuru kuri izo serivisi z'imari mfashe nk'urugero rutoya ushobora kuvuga uti wenda iyi kigo cy'imari kijya kumenyekanisha ibyo gikora kibinyuza he ushobora gusanga wenda aho kibinyuza atari abagore baba baherereye kenshi kubera ko umugore araho yagiye mu mirimo yagiye mu mirima aratashyigiye guteka wenda ntare wende n'umwanya wo kumva radio urumva ako nakagero gato ntanze hakenewe uburyo bwihariye bujyana no n'isoko y'abagore kuri hagaze
I Kigali Tabitha Mukamusoni ijwi rya Amerika
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabahikaze bakunze ibiganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago Ntorere kazoza Inyuma yaho tuganiriye kuco bamwe nabandi biteze kuri radio isanganiro no kwamenyesha makuru bayo mu gihe yugururiwe rimwe na radio television Lema inyuma ya mezi arenga 8 zari zimaze zidasamirana uno munsi turabira hamwe intamba zishobora kubangamira igikorwa cya radio isanganiro na cyane cyane tukarabira hamwe umuti wotoregwa bene izo ntambamyi abatumire ni babandi nyene babiri turi kumwe n'umupfasoni Ines Kidasharira icegera cy'urongoye association Ijambo umuvideyi wa radio isanganiro tukaba kumwe kandi narisharigira mahoro arongoye ugwego rujeje gucungera ibinyamakuru na maradio mu Burundi arigo CNC
ariko gakiraka murasubira kudusomborotsa
twebwe
mwebwe
tubasomborotsa mu biki nambo gwaye
eki ngondagwaye mi radio eje ntabuze kugaruka gwanyigwa rayo subiye guturika abanywanyi bacu
ivyije radio yenu twebwe ntitugina byumviriza ijani radio y'umugambi wanyu nake ndiko ataruguteranya
kandi radio y'umugambi Ngwira teranye. Isuze utanya radio yanyu ivuga ibinyoma gusa.
Yee. Umugambi wacu hari radio ufise. Ije radio yanyu niturira.
Igihe ngamye kuri mwebwe niturira vangaho.
Ntuzwe ko ntumurutoki. Kwanyu niturira.
Ntuzwe ko nkora nawe ndakwisabye.
Iki? Uri kuranzunura. Ndakwerekeje yewe.
Rangwe rangwe yemwe ntimugwande mupfa maradi. Kandi na maradio nyene arakwiye kwikebuka. Akarangura umwuga dahengamye ku ruhandi rucanke ruriya. Niryo ryo biteka ryayo n'abamenyesha makuru bayo.
Hala makenga mufise cyangwa intamba mwibona zishobora kubangamira imirimo ya radio isanganyiro cyangwa abamenyesha makuru.
Amakenga canke intambamye ntizobura kukubera yuko iradio isanganiro iri mu gihugu kumbure nyirango turavye dufatiye nko ku mutekano hariho nk'ushobora kuvuga ati ngiye mu barabara umutekano wanje ndumva yuko utubahirijwe koko ko bikwiye ivyo birashobora no gukora ku mukozi w'iradio umumenyesha makuru kumumenyesha makuru nawe n'umuntu mubandi ico n'ico ndabyishira nko mu ntambamye hariho nabashobora gusha coba bakavuga bati ko twabonye vyashikiye iradio bakaza bakagirasa ariho turi ibi nibi agusangara afise ubwoba kumbura no gushikiriza inkuru bikamunanira inkuru yiwe akayicira urubanza imbere no kuyishikiriza nkiyo irashobora kuba intambamye
agakorera ku bwoba
agakorera ku bwoba harashobora kandi no kuba intambamye y'uburyo kuko gushika no munsi ibikoresho byasambuwe byasanzaye ibyo byose ntibirashobora gusubizwaho kandi birasaba uburyo hamwe rero iradi toronka abayifata mu mugongo murumba neza yuko bigoye kugira ngo isubire neza ku murongo
reka kumbure ku muti cyatuza mu nyuma ariko mbanze nsubire muri CNC namwe kumbuye hari amakenga mugira cyanke intambara nyibona zishora kubangamira ibikorwa bya radio isanganiro uno munsi ugeranje n'ivyo muyiteze ko
twebwe uko tubibona ahubwo tubona hari umwizero Uwo mwizero aho uhagaze cyane cyane turavye nko mu bihe bya politike turabona yuko ubu ibintu biriko bigenda bije imbere kandi bikagenda bije imbere ku barundi bose turavye ibi by'ibiganiro biriko biratunganywa mu gihugu cyose ibi nibizana umwizero ko ejo ari heza tukaraba nibi bijanye n'umutekano uko igihe iyo radio yugara umutekano wari wifashe kiriya gihe sico kimwe n'uno munsi urabona yuko ubu nka hose ari nyabagendwa ivyo rero biduha umwizero mugabo gusa ingorane zishobora gushika ni kubera kera aho isanganiro yaho rishika ivyuma bikaba byarononekaye murumva ko muri ico gisata c'ubuhinga bigorana kuko narumvise yuko nk'ubu ruguru bataratangura kuyumva twebwe rero tukifuza yuko mu Burundi bwose boyumva urumva ivyo bijanye n'ubuhinga ariko ibijanye n'abakozi turazi cyo uko arabakozi bitanga arabakozi bari bamenyereye akazi aho nta mpungenge nyinshi tuhafitiye
iradio isanganiro nk'izindi radio zose muri CNC mwabyimubona zugagwa izindi zimenagugwa CNC ataruhara mu bigizemo nta makenga mufise ko nuno munsi aho bukera muhoze mubona ugurukiye kuri radio isanganiro y'imenagura cyangwa yugara
aya twe aho nta makenga dufise kuko ivyo arivyo byose twibaza yuko igihugu kirimo abagabo ivyo uba byarashitse nibaza yuko ubu ingingo zose ziriko zirafatwa ari zo kugira ivyo vyashitse ntibigaruke
igisanganiro ni ya doma ku rutoki ku mirimo imwe imwe kumbure y'ubutegetsi ikwiye gukosorwa itameze neza ntimuzogira muti iragarukanya kahise
oya erega iradio yose ivyo arivyo byose ikoze ikwirikiza akaranga mutima igakora ikwirikiza amategeko y'umwuga none igihe hoba habaye ukuri ikuvuze mugabo atawibesheye urumva muri ico gihe naho uwo muca avuze byo mugabo iyabeshe naho urumva amategeko aramukora kusa amategeko ya sense gusa ni namategeko y'igihugu
nturereka zoza
impindukiye kwa inesi murizigira ko uno munsi abamenyesha makuru ba radio isanganiro bafise ubwo bubasha n'uwo mutima wo kubahuka gudoma ku rutoki kubizaba bitagenda neza kumbure mu ruhande rw'ubutegetsi ntibatinye yuko bashobora gusubira kugarirwa cyangwa kugira izindi ngorane
ububasha babuhabwa n'amategeko agenga umwuga ayo nayo ntiyahindutse ariko kugarirwa cyangwa gutegwa igitsure ibyo ntawo hava byemeza kuko urumba igitsure sitwe tucitera cyangwa kugarirwa sitwe twiyugarira mugabo icunze coco uko ndabazi akaranga mutima kiradi uko gatumbereye kavuga kati namisumba ingimba nibaze yuko kugarirwa nawo bitinya nawo tinya imiravyo ari musi yijuru gutanga inkuru itomoye no muri kahise kisanganiro abanywanyi bacu basanzwe babizi barazi yuko hageze n'igihe iradio ikugara kuko yahaye micro abakiri ku rugamba bariko baragwana nukuvuga yuko iyo wiyemeye ibango ni nk'umukenyezi nta mukenyezi uvuga ati ndatwayinda ariko igisenda chance urumva birajana umwuga nivyo bazokora uko utegerezwa
hari cyo kugwa
ivyo kugwa birahari nibaza yuko icambere coco nibaza cambere no gisaba uyu nkuyahagarariye sense uno munsi yategereza kuduhagararira nk'abamenyesha makuru nk'ibinyamakuru akatuvugira akavuga ati bajya abantu banje kumbure kugira bakore neza abaho uburyo bwose bakore neza rika mfume ndabagirira amahugurwa canke ndabakarihiriza nk'ubwenge iyo abonye hari ahantu harakanenge akabahamagara ati rikaturabe ngahatu nk'ico cokogwa kandi nibaza kugishoboka hanyuma ikindi naco nibaza yuko kugira ngo umuntu akore umwuga w'utekaniwe amategeko yo kubahirizwa burya umuntu akoresha mikro iyo niyo bishitse akatirigana nibaza yuko cambere kwihutira atari kumufunga dufate nk'akarorero
hari cyo kugwa n'amamenyesha makuru bisanganira
abamenyesha makuru bisanganiro jewe nibaza yuko bakora umwuga uko basanzwe babuzi kandi ndazi ko babuzi kuko nta mwana rimwe kandi bose barakaza akazi
mushinga ntagira amahoro huko gwiki haravuzwe bitari bike hari n'ibyasavye ati CNS ahubwo yari kwiye gukingira isanganiro nkuko ikingira mbere n'andi ma radio igateza imbere umwuga wo kumenyesha makuru
ivyo twebwe muri CNS n'ivyo twamaturi ko turakora ama radio nama ndaba ingene tuvugana kenshi n'abayobozi bayo ma radio eka mbere n'abamenyesha makuru mu byukuri muri CNS twebwe ico dushira imbere ni inama n'ingingo hanyuma bakibuka yuko umumenyesha makuru imbere yuko abo umumenyesha makuru ubwa mbere hoho n'umurundi hanyuma uwo mumenyesha makuru rero nawe nyene amategeko arashobora kumukurikirana
n'umenga harimo ibyo mugomba kubabuza ko batovuga
reka twebwe ntacho dushobora kubabuza kuvuga bakivuga neza
ndabona ko ines menga icyo kintu
bakivuze bakurikije ako karanga mutima bagaha ijambo bose bagaha kujya nyene amategeko bivuga aho nabo nyene baba bariko barikingira
nabonye umufaso nikidashari agomba gutari ku rutoki
nyene n'acemera neza hari ikintu yaravuze ngo ibyabaye kubamenyesha makuru ngo harimo ngo uruhara rwabo ako niko rero kankoze ko burya nahana gato ahubwo sinanavyemeye kuko ni nk'umuvyeyi dufate nk'umuvyeyi umuvyeyi umwana yokora ikosa ugacuvuga uti ndakumenye ijisho rege ibu nibyo byabaye kuko ama radio yarasambutse abamenyesha makuru barasanzara kandi uburundi ni umuvyeyi wa twese nako rero
karakariganga mwogo ntiyari kukajyana
reka naje ndamwunganire gatoyi nagomba kumusaba yuko twokwirinda ibi byukuza umuntu aravuga nk'uko mengo ibi bimwe bavuga ngo je ndi mwiza uwundi ni wari mubi nimuze muri tumurutoke namwebwe muti
banyuzemo bati naje ndi mubi
uvya ribyo byose nibera gose uko wewe abafata ndiko ndamwumviriza umengo ni nyange
ariko yavuze ati hari ikosa rikogwa n'umuntu ati mugabo umwana asheshe nk'amazi ntiwoca umumenya ijisho
oya aho nawe nyine ariko arakavya ibyo ari byo byose hari amatohoza ariko araba reka ayo matohoza ibyo azoshikako niyo azotubarira ingene vyagenze ubu ntitwoshobora kwihinyishu imbere yuko ayo matohoza ahera
no mu ntambamye bandagarutse no kubikoresha by'isanganiro vyononywe bigatabagara ubu byo bizohava bibazwa nde
bizobazwa abazoba babikoze igihe ayo matohoza azoba yaba domye ku rutoke
je nashaka nche saba aza cha dushigikira mu gusaba yuko twosubizwa mu mateka yacu
icyo
muhaza yuko nawe nyene atirengagije arazi yuko Burundi ari igihugu kigengwa n'amategeko amategeko ariko arakurikiza
ati mu gusubizwa gahuzu
muzuhava gutungane
ariko mu nkaba ariko CNS nkije nkije guteza imbere umwuga wo kumenyesha makuru muri tegeye gushigikira nk'iradio biri kwirasaba gusubizwa gateka
ako tworeka gushigikira gute iradio igomba yuko bayambika umutamana yumva ko yarenganijwe
umushinga nawe urongoye CNS n'umunsi two kwizigira ko muri ya radio ndwi harashasigaye yanda 5 atarasubira gusamirana ayo yo abarundi bo kwitega ko ari ryari azosubira kurekurwa gusamirana
naya yuguruwe aya ma radio yuguruwe kubera baravye aho amatohoza mu butungane yarageze nayandi rero ko kubera ayo matohoza kibandanya uko amatohoza azogenda aratera imbere niko nibaza yuko nayo ma radio yandi azoza arahabwa
nkuko muvyumvise ico cari kiganiro dutegurirwa na studio Ijambo Ntorere Kazoza akanya gasana katujanye tuboneho rero akanya ko gushimira abadufashije muhinga bw'ivyuma turashimiye engineer turashimiye kandi na Innocent idufashe kugiranya ibiganiro turabifurije kandi umugoroba mwiza mwese mu kanya mu isaha imwe n'inusu turashikiza andi makuru aha ku radio ijwi ya America murakoze.